urashobora kumviriza ibiganiro byacu aho uri hose mu gutelesharja application ya SBS Radio uciye ku rubuga rwacu ngurukana bumenya arigo sbs.com/au/radio-app. Ubuzima bw'abaje muri Australia iminsi ya mbere mu gihe bakibayeho ubwa mbere bigenda gute, mu gihe batararonka impapuro ngo bashobore kwemererwa kuba ngaha bigenda gute muri iki gihe cya coronavirus, ingene bari babayeho canke ingene vyoroshe canke bikomeye. Ni muri iki kiganiro ikaze ubugira kandi Jean Paul Amedenizi gamanje kumubana namwe. Rero uno musi turi kumwe umushitsi wacu duhava tuganira muri iki kiganiro, ariko rero kuba ariko baratwumviriza ndabamenyeshe yuko uwo turiko turaganira ntiyashimiye ko dushobora kumuvuga mu mazina kubwa impamvu ziwe yisangije kandi turazimwubahira. Rero turi nga kugira ngo hava tuyagira, reka tumuhikaze na washobore kutuyagira. Tubanze tumuramutse, mwiriwe cyane.
Mwiriwe cyane.
Muraho.
Turashima kabisa, tumeze neza.
Hamwe n'ivyo rero twagomba kubaza muri ibi bihe hano muri Australia mbese no ku isi hose hariho ikiza coronavirus kitorohereje ubuzima bwa benshi, mwebwe nk'abamwe mubaje basaba ubuhungiro muri Australia mubayeho gute, vyoroshe gute muri iki gihe biboneka nkaho ibintu byinshi by'ibikorwa bifasha abantu nkamwe byo bavyarugaye?
Ingene tubayeho n'ukuri corona yaragivye yaronye ibintu byinshi. Urumva yaratumye tudashobora gusohoka ngo tujye hanze, mugabo ubu santre yarukuntuyoganje ibintu santre yatwakiriye dufasha yaroganije ingene yofasha abantu bayo. Twebwe urumva uwadusanze ibintu by'ibiryo, ibintu by'inja bidusanga aho tuba.
Murantunga imbere yuko tuja ngaho kuri centre, mbe aho kuri centre ni hehe? Hasanzwe hari abandi bantu bahakirira abantu bose, bahakirira abantu babaje basaba ubuhungiro, biba bimeze gute aho uri kuravuga kuri centre?
Bon, aho kuri centre bon en fait ni asalam sika.
Mbe asalam sika nababaje bashaka ubuhungiro muri Australia?
Nabaje bashaka ubuhungiro muri Australia no gufashwa, no gufashwa iminsi ya mbere kuronka aho ufungura, kuronka aho urara, nibo bagufasha kugira ngo ibi bintu byose ushobore kubironka.
Ivyo rero bivuga yuko mubaza barondera ubuhungiro iminsi ya mbere si nk'ahandi mu bindi bihugu tumva ngo barara kwibarabara ngo ntibafise aho baba. Aha muri Australia rero barafise ikibanza babakiriramo.
Muri Australia bari panze neza, nta muntu adasaba ubuhungiro ngaha ngo ashobore kurara hanze. Urumva barakwakira bakakurondera urara kandi bakanagufungurira. Ingorane zo kurara hanze ngaha ntaziyari.
None muri no minsi ariko turavuga kubera ibi bintu vya corona vyifashe gute, vyoroshe gute aho kuri centre, ibintu bihagaze gute?
Kuri centre urumva ubu kuva ko nitangura harugaye gushika rwo nibarahugurura. Centre kintu yadufasha twa dufite connection wa ya internet, ugiyeho warashobora kunaviga ukamenyana n'abandi bantu bava mu mihingo itandukanye, ari muri Asia, ari muri Afrika, ari hehe bose umva mugahurira hajya mukatirana ikiganiro. Sasa urumva ubu centre rugaye, urumva butuguma gusa mu mazu.
None centre yugaye namwe mugaraniwemwo canke aho kuri centre n'ahantu mwava mukagenda aho kuri centre canke muba muri ico kigo nyene ca centre?
Oya, centre na hantu nyene duhurira uvuye aho uba muhira ugenda kuri centre. Urumva midi niyo twafungura ubishafi mugabo. Ubishafi washobora gufunguraho ukarira amamashini ari hajya computer ukanaviga uhejeje ugataha mugabo. Rero kuva aho bugari ubu iyo avantage na ntayo tugifise, urumva butuguma muhira gusa.
Waruvuze murafise aho musanzwe muba mukagenda kuri centre, mbe ayo mazu hoho musanzwe mubamwo ninde ayariha canke muyaronka gute?
Bon, ayo mazu ingene tuyaronka ni centre ni yarondera kandi niyo kandi iyariha ni asala msika iyariha kandi niyo yarondera kugira ngo tuyabemo.
Urumva si mwebwe muzamu yarondera, mwe murabitura gusa bo bakabaronderaho mu?
Yego, twe turabitura bakacha turondera aho tuba no kudufungurira.
None muri iki gihe wowe ubwawe nk'umuntu ariko ararondera ubuhungiro hano muri Australia ashobora kuba yaraciye mu bibazo bitandukanye muri iki gihe cya coronavirus, ubwawe ubumva umerewe gute hamwe n'ibi bihe bya coronavirus ya isi yose irikiragira?
None kuri ntivyoroshe uravye ibintu abantu bari kwaracamwo ubuzi benshi bwarahagaze hariya hino hijya no hino ugasanga ari ibintu vyifu abantu baguma bapfa. Nukuri ntivyoroshe nkanje urumva nk'ubu nk'uko ubo uri umufungwa uganiwe mu nzu urumva ntivyoroshe kubera kwikingira kugwara ucugabanya gusohoka ibintu nk'ivyo mugabo nukubiraho yuko abantu benshi barataye ubuzi ntivyoroshe.
None centre yugaye bivuga ko muca mubaho gute rero?
Twe centre irugaye je bebe mugabo barafise ukuntu biyungurwandije ingene bashobora kudusanza ibintu vy'injyaho tuba.
Ntimuja kuri centre babibasanzaho muri?
Babidusanzaho turi urumva mu ndwi zibiri injya ziradusangaho turi nukuri nta kibazo.
Izo njyaho ziba zikwiye biba bihagije?
Ebana biba binarenze ko ahubwo biba bikwiye kabisa. Yego.
Kuba badufatiye hagati muri ikiganiro rero ndi kuyaga hamwe n'umushitsi wacu aho turi kumuhana ntiyashimye ko tumuvuga izina, ariko rero ku bwa kino kiganiro kuba ariko baratwumviriza twashimye kumenya ingene abasanzwe batandukanye bariko barasaba ubuhungiro hano muri Australia babayeho gute muri ibi bihe bya coronavirus, bobo bashikiriwe gute canke ubuzima bwoba bwarahagaraye. Turacabandanya rero ndi kumwe nawe hano mwebwe musanzwe muriko muri kuri yo centre nagomba ndababaze muri hano muri Australia urumva ari izimpapuro zimwe zimwe mutararonka kugira ngo mushobore kwemererwa ivyo mushobora kwemererwa yaba gukora canke kugira iki, mbega biraborohera kubona akazi hijya y'ivyo bindi bintu muronka kuri yo centre y'ibifungurwa birashobora kuborohera kuronka aho wisumamo utundi dufaranga dukeya?
Kuri centre urumva ushise hajya nk'umuntu ajya gusaba ubuhungiro ari abantu badufasha kurondera akazi baba advisor oka cyangwa job advisor baradufasha kurondera akazi urumva kuva koroniza urumva ibintu byose byaciye bihagarara navyo ne vyabaye nk'ibihagarara mugabo hajya nyene kuri centre barakurondera n'akazi utarakaronka urashobora kwiga urumva bivana nawe ingene wiyumva ushaka kwiga uriga akazi bakakuronkeye ugakora mugabo ubu kubera corona vyoshi verahagaze urumva nyutukiborana nabo umuntu wifariwe mugabo rero ibintu nivyagenda neza nibaza ko nakazi umuntu azokaronka.
None uvuze kwiga kandi turazi ko kwiga bijana n'amafaranga, nibande baca babarihira iyo mafaranga yo kwiga?
Oya kwiga twiga ku buntu government yo ngaha iraturira nta kibazo twiga ku buntu.
None ni nkibikiwe wo bawarize canke uwo buri kurarondera kazi nibikiwe wo bawarakoze muri ivyo bibiri?
Bo jewe urumva bo naragize aga formation ahantu iyi centre niyo andi yamahera ndagira ako ga formation kwiga narive icyongereza narakidugije naje mvigike mugabo narakidugije juste a partir kuri centre bon kuvyerekeye jewe nashaka gukora kubera amashuri yo ntande ndafise narindindiriye ko noronka ko kazi nkakora.
Nuko rero turiko turegereza kurangiza nagomba mbaze birashoboka yuko kuvyukuri bitoroshe muri ubwo buzima, ariko ni biki ubona byagize ingaruka birahinduka cyane kurusha kuva aho corona ihereye mu buzima warusanzwe ubayeho imbere ya corona hamwe no muri ibi bihe turimo bya coronavirus? Nibiki wovuga ati iki niki hari ibyo watubwiye bya centre kugara niki, ariko wewe ubwawe nibiki ivyo byarahindutse?
Bon ivyo byarahindutse kuri je nyene kora umuntu yavuga ati ejo na hejo ndashobora kuronka akazi parce que ivyo biri mu nzira yuko umuntu aronka ako kazi mugabo urubona corona kuva hiviri yaciye vyica vyose ntituzi centre bazoburuye canke hijya ejo urumva nako kazi umuntu akarindira zivuga ati centre ho vyoshiki kigurura umuntu ashaka ni kurakanda ako kazi kwizera ko yoronka akazi mugabo ubunaho urumva biragoye ibintu byinshi byarahagaze urumva turarindiriye corona yaronye ibintu byinshi gose urumva yaratumye nabantu batani cyizere mugabo ngira ni ibintu byagenda neza ngira umuntu azoronka akazi.
Wewe nk'umwe mu bariko kumbure baraca muri ibi bihe byo kubaho umuntu adafise uburenganzira bwo gukora wisanzuye akazi uwo bushaka wo kuba ushobora kubaho utisanzuye muri ibi na biriya ubona ari ubuzima bworoshe kubaho uri kurarondera ubuhungiro mu gihugu kanaka
no kuri ni vyoroshe na gato bon mugabo ngaha ndiko ndaraba ingene ibintu bimeze nibaza ko abantu bo ngaha baragerageje kwipanga kwira abantu naho bo komereka ntibakomereke gose urumva ngaha uri ngaha na utafisa akazi kae murabaho uraronka icyo ufungura uraronka urara nta kuvuga ngo urara hanze cyangwa iki ugwe naho barakuvuza
bakuvuza ku buntu cyangwa urari
bakuvuza ku buntu ari udukarte babaha abantu b'impunzi sabe impunzi gusana bamwe bo ngaha barafite ubu bukarata bita Medicare ako karata ugwaye ufa gusa ukerekana kwa muganga bace bakuvura byihuta
ndabashimiye cyane
murakoze namwe kutu ikiganiro
nuko rero yari Jean Paul Amede Nizigama ndabashimiye mwebwe mwese mwari kumwe natwe uyo twariko turaga rero numwe mu bariko bararondera amahigwe yo kuraba ingene bo bahano muri Australia bari mu baje bagana igihugu cya Australia kugira kibahe ubuhungiro tukwifurije amahigwe menshi cyane no kuroranirwa mu byo kurondera impapuro yari SBS mu Kirundi namba washimiye kino kiganiro urashobora kugisangiza abandi cyangwa ukaja kuri SBS akaburungu.com/a wakanwa gahitamye Kirundi urashobora kubona ibiganiro byacu n'ibindi twagiye tubashikiriza naho butaha bye bye
shima sangiza abandi tangi cyiyumviro kurikirana SBS Kirundi kuri Facebook.